ibyishimo ntabwo kumva byasanzwe
oya niko numvise ko ari hameze neza
ubuzima butaha kuko numvise ngo ubundi ari amahoro
turi ku mupaka w'Agasenyi n'Embuga b'u Rwanda n'u Burundi abo ni impunzi z'abarundi bagera ku 507 bahungutse kuri uyu wa kane bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda bagezwe ahanini n'abagore n'abana bose hamwe akaba ari imiryango 172 babwijwe ijya Amerika ko baryohewe no gusubira mu gihugu cy'amavukiro bagasaba ko bafatwa neza kugira ngo n'abandi basigaye inyuma bazotahuke
twahunze umutekano muke wo kubaho nabi mbona perezida ziturabuza none tukaba twakivuje gutaha mu gihugu cyatubyaye ubwo n'abasigaye nyine tukabifuriza kuba bagaruka mu gihugu cyabo
tugasaba yuko dufata neza umutekano bakaturindira umutekano dusubira ko ngera guhunga ubwa kabiri
abatahutse kuri uyu wa kane ni igice kigira kabiri abandi bangana nk'abo bari batahutse tariki 27 z'ukwezi k'umunani guheze bamwe muri aba bahungutse mu gice kigira kabiri batubwiye ko bafashe iyo ngingo kuko bavuganye n'imiryango yabo iri muri abo baheruka guhunguka
hariho n'umuhungu wacu nyine tubana mu rugo barahara amahoro mutuku nibo bicara baduhamagara iminsi yose ati mutaye n'amahoro
ikambi ya Mahama bavuyemo iracasigayemo izindi mpunzi z'abarundi zirenga 60,000 abo batarashima guhunguka basaba ko boguma bitaweho
abantu bashobora kuba babona ko amahoro yabonetse kuri bo baba baratumwe kugaburamwa n'abantu babavugana na leta y'u Burundi cyane ariko mu gace yo kubwanje amahoro ntaraboneka sindagera gutahuka yego abantu bagenda ntibitahukire twe natwe dusigara amahoro ntitwabona hari amahoro tuzotahuka
abo bahungutse baherekejwe n'abaserukira ubushyiranganji bujeje ubiza mu Rwanda ari nabwo bwitaho impunzi hamwe n'ishami mpuzamakungu hashtag ryita impunzi na byinshi ubwo bushyiranganji bwashimye gushikiriza gusa ujeje kumenyesha amakuru yabyishwe ijya Amerika ko n'ubundi wese yifuza gutaha iyo bisaba maze agaherekezwa ubwo bushyiranganji bwijeje n'abandi bataratahuka cyangwa bagisaba ubuhungiro ko nabo nyene bazoguma bakingiwe mu gateka kabo leta y'u Burundi yaserukiwe n'umuvugizi w'ubushyiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano kwakira izo mpunzi Pierre Nkurikiye yavuze ko u Burundi byifuza kwakira impunzi zivuye mu Rwanda inshuro zibiri ku ndwi
leta y'u Burundi turanezerewe kubona dutuye kwakira abavukanyi bacu bari barahunze igihugu tubamenyesha yuko ubushyiranganji atatu butazokora kugira ngo bwakire impunzi zose z'abarundi aho ziri hose mu bihugu zahungiyemo twebwe mu Burundi twiteguye gutangura kubakira mu ndwi iza nkuko twabivugaye mu nama y'impande zitatu iherutse kuba yuko tuzotangura kubakira kabiri kabiri mu ndwi abantu bari hagati y'amajana 5 n'amajana 6 inshuro imwe murumva yuko tubikoze gutyo abantu izo mpunzi zo zitahukana n'ingoga cyane
yamara abaserukira HCR cyo kimwe n'u Rwanda bemeje ko gutahukana impunzi kabiri ku ndwi ari igikorwa kitoroshe kuko gisaba imyiteguro myinshi gusa bizeza ko icyo kibazo kizonoganzwa n'inama nyabutatu yabegwa no gutahukana impunzi iki gikorwa cyo gutahukana impunzi cyahuriranye no kwakira abarundi bari bugaraniwe mu Rwanda kubera ikiza cy'umugera wa corona abo barungitswe n'ubuserukizi bw'u Burundi mu Rwanda
batwiteza abashika hafi 140 ariko hari abashika 20 bataje bagenda kwiyandikisha ku buserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu hanyuma tubaza tukaraba ko nabo twashaka kubakira twari twatekanije no guca turungika abanyarwanda nabo bari bagimaze iminsi nabo nyene barafatiwe fatiriwe mu Burundi n'izo ngingo zo gwanya corona barenga 20 ariko ntitwababonye ngaha ntibaje ko twari twababwiye yuko ngabo bari ngaha isaha 2 kibaza yuko bizoheza bigakorwa mu minsi iri imbere
yamara hari abandi barundi barenga 70 nabo nyene bari muri uwo mugwi wabugaranywe kubera ikiza cy'umugera wa corona bankiwe kwinjira mu Burundi abone bari baje ku mupaka badaciye kwiyandikisha mu buserukizi bw'u Burundi mu Rwanda basabwe kubanza guca mu nzira abandi baciyemwo kugira ngo nabo bazofashwe gutahuka Pierre Claver Niyonkuru ku mupaka w'Agasenyi n'Emba ugaba u Rwanda n'u Burundi ku bwijwi rya Amerika.